Imigano wajaba siganwa mungutu wala imiduga jata ngoye kuru yu waga tandatu kumusi wa mbele wini ganwa abaki yevahi ganiwe mulizone ya nivo muliko mine ya ngozi ina ya ngozi kuru yu iman iganwa javereye ahitwa muzio kwa vya ngozi ni mukia ya kigabura makomini ya ngozi mumba nagashikanwa nurukino gwitabiriwe n'abanyagi hugu benshi cyane n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yari gukurikiranye mu ntango hahiganwe imiduga 12 ariko 9 niyo yashoboye kurangiza ihiganwa muri iyo 9 5 gusa niyo yashoboye kuronka amanota ikibanza cya mbere kikaba cyegukiye uwitwa Valeri Bukera mu miduga itarose amanota harimo igendeshwa n'umwigeme Njeneza Bianca kuva iryo higanwa rivugwa mu Burundi nibwo bwa mbere habonetsemo umwigeme canke umukenyezi tumaze kwegera uyu mwigeme yaratubwiye uko yiyumvise ku munsi wa mbere w'ihiganwa
yumvise neza cyane kuko ni ibintu nkunda kuva kera ariko sinari byigerenze nka ukaza kubikora namanje kuziraba ndakunda kuziraba cyane gose ni Nikintu nkunda cyane rwose ibintu byo kuhiganwa by'imiduga kandi mba nabarorera gusa ariko ubure narahagurutse ko nararonse abantu benshi banakuhaja bambwira yuko bopima nanje nagerageza narona amasponso na cyane cyane nashaka gushimira ababiteyeho cyane ko yashoboye gushika ngaha nitwa Momo Mushanari hamwe na Christian Remezo aribo bashoboye gushika cyane kugira ngo nshobore kugira
umwigeme Njeneza aratubwira aho yakuye icyumviro cyo kujya mu iganwa ryo gusiganwa n'imiduga
icyumviro cavuye yuko nari nsanzwe ndabikunda ni ikintu nkunda cyane ndabisubiyemo kandi nakubaje n'abandi bakunzwe babikunda kuko kwikuramo ubwoba yego na jewe kuko ari ryambere ry'iwanje nari mfite ubwoba ariko kwisi kugumbugumbu uduragira ni kubwa ubugenda burahera nkuko nagenda atangura siko nagenda heza ndamukubaje abandi bose bashaka kubikora hama ni ikintu usanzwe ubikunda ni kintu ujyamo ufasirima kandi ikintu ukunda burya ugikora neza kurusha abandi kandi nakubaje abakobwa bashoboye kubigira baze nawe dufashanye
muri iryo higanwa Njeneza Bianca ntiyariko atamba yirorera harimwo n'uyundi yitwa Niyonkuru Brandine uyo ntiyanyonga imodokari ariko yari umudereva wa kabiri kuba habonetse abakenyezi nk'abo bitabira ihiganwa si kubusa Adone Gamiye ni cyegera cy'umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'urukino rwo gusiganwa n'imiduga mu Burundi
twari twahamagaje turakeye ishwashwa abakenyezi ko bogerageza bakegera club bakagira hari rero uno munsi baje kandi twashimye ko natwaye umukenyezi atabwo bwa mbere agaheza nahari turahamagaje rero n'abandi benshi bose abakenyezi baze hari barayishoboye ku mukino w'abagabo
umwigeme yahiganwe ubwa mbere amenyesha ko agiye kugira ingufu zishoboka kugira nawe azotahukane ikibanza cyiza mu mahiganwa azokurikira ingozi mu buraruko bw'u Burundi ijambo tukunda rurinze ijwi rya Amerika.